Hii ni Radio Hishwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika ryikwashikiriza ibiganiro bya Radio mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 bigufiya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104.3 mu shara no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru we zitatu akabarungu radio yacu vewa akabarungu com muri beneza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Bamwe mu Barundi bahora mu migambwe no mashyirahamwe yahagwanije kindi kiringo cha nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yahoze arongoye Burundi. Bari bamaze imyaka irenga 6 mu buhungiro, bariko baratahuka mu gihugu cha bibarutse. Umwe mu banyuma yaherutse yatahutse ejo ku munsi wa gatatu ni Pancras Chimpaye yahoze ari umuvugizi wa Perezida Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi. Chimpaye yari kandi mu runani Senared rwagwanije leta ya Perezida Nkurunziza mu mwaka w'2015. Yarigeze kuba kandi ari no mugambwe MSD wafuswe mu Burundi. Yotahuka rihuriranye kandi nuko amashyirahamwe akomakomeye nk'ishyirahamwe rya Buraya yari yarafatiye ibihano Burundi riri mu nzira yo guhanagura ibyo bihano. Aho kandi ni mu gihe na Leta Zunze za Amerika ziherutse gushima ukuntu leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye iriko yanagura ibijyanye n'ikigega ikoresha kandi ibikora muco. Ni mu gihe kandi n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe hagati y'akazi na muntu biherutse gusubiza ikibanza cyiza cyo mu rwego rwa mbere a ishyirahamwe ry'igihugu cy'u Burundi ryitaho hagati y'akazi na muntu. Ariko naho byifashe gutyo, hari abanyapolitike benshi bari mu buhungiro hamwe n'impunzi z'Abarundi babona ko bataragera ko batahuka. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi rero twatumiye bamwe mu Barundi bakiri hanze y'igihugu hamwe n'umwe mu Barundi bari mu gihugu hagati bakurikiranya hafi politiki y'u Burundi kugira ngo badufashe gutahura neza ibintu biriko biratuma bamwe mu bantu bari barahize kuba batazotahuka leta itahindutse mu buryo buboneka bahindura ingendo. Twatumiye rero umushyirantare Leona Nyangoma arongoye umugambwe CNDD ari mu gihugu cy'u Faransa. Mwiriwe neza umushyirantare Nyangoma.
Mwiriwe neza Federico.
Murakomeye ngaho?
Ngo turakomeye. Wakoze kudutumira, twaramukije kandi nabo turi kumwe muri iki kiganiro n'abandi banyagihugu cyane cyane Abarundi bariko baratwumvira.
Mwakoze kwitaba ikiganiro. Twatumiye kandi Pauline Nishirimbere ari i Bujumbura mu Burundi. Nishirimbere ari mu bashinze ishyirahamwe ASED, ni ukuvuga mu rurimi rw'Igifaransa Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable. Muraho mushyirantare Pauline Nishirimbere.
Mwaramutse neza mushyirantare Federico. Turakomeye mu Burundi, tukaba twamukije n'abatumire turi kumwe muri iki kiganiro hamwe n'abarundi bose bari kubadukikirana mbere n'abanyamahanga.
Mwakoze kwitaba ikiganiro. Turi kumwe kandi na Gabriel Rufyiri ari mu bihugu vya Buraya. Rufyiri arongoye ishyirahamwe Olucom rigwanya iturire. Muraho mushyirantare Rufyiri. Gabriel, muratwumva? turi kumwe ku murongo ariko ndabona atari ko aritaba karamu kanya turamuha ijambo araza kuba ashobora kuboneka reka ariko dutangure rero dutangure ku mushikana nyangoma mutubwire mushikana nyangoma isiguro muha itahuka rya bamwe muri abo banyapolitike bagwanije cyane leta y'u Burundi ku bwanyu ni kuki bahisemo gutahuka muri iki gihe
icyo bivuga ko nta bintu byinshi yegwa no bivuga ko ahubwo urabashikira wabazi wayuke gutumira umwe muri abo kugira ngo atubwire neza cyane cyane matashe kandi gutaha mu gihugu cy'iwanyu intashe ntibisanzwe umuntu atashe mu gihugu cy'iwe n'uburenganzira abifitiye nta ngorane
umwe muri bo twaravuganye ariko ikintu gihambaye mushikana nyangoma ni uko gutaha mu gihugu cya kwibarutse n'ibintu bisanzwe nk'uko mubivuze ariko murazi ko hari haheze imyaka itandatu abanyapolitiki badatahutse ni kuki ku bwanyu batahutse muri iki gihe
nta byonsi ni ukubaza bo nyine umuntu yahunze kandi si uwa mbere batahutse hariho n'abandi bamaze iminsi bataha hariho n'abahunze 2015 barahunga barahunguka 2016 imyaka yose bama bariko barahunguka
kubona bahunguka bari bahunze ari benshi mu biha insiguro nk'ibyoyo
ngira ngo babona yuko bashobora ku sinzi ko bashobora kuba bararonse ibyo byabatumye bahunga byo baba byarahindutse ngira ngo bashobora kuba babibona uko
mukane gatoya cyane rwose kugira turangize kuri iki kibazo mushikana nyangoma muri mu banyapolitike na mwebwe mwahunze igihugu mwebwe muzotahuka ryari
tuzotahuka tuzobikubwira
nibyo murakoze reka ndabona
niwa uri hafi igihe cyose umuntu ashobora gutahuka
muraca mu witumenyesha
niwa uri hafi tuzobibamenyesha nta ngorane
ni byiza cyane rwose ndabona n'umurongo wa umushikantahe Gabriel rufite iri wabonetse muri aho umushikantahe Gabriel rufite
gira amahoro y'Imana n'abantu mwakoze ibyo tubwira kandi aramukije n'abariko baradukurikirana mbe nabo dushwe turafanga ikiganiro
ni byiza cyane rwose mwakoze kwitaba ikiganiro mushikantahe Apolinaire Nshimirimana nishimbere muri mu Burundi mwebwe muramaze kubona abantu bariko baratahuka abanyapolitike reka babandi impunzi z'abarundi zari mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi ku bwanyu itahuka ry'abanyapolitike bari baragwanije leta y'u Burundi cyane rwose eka cyane cyane umugambo uri ku butegetsi murivuga kwiki
jewe icyo nabivuga ko nk'umuntu ari mu Burundi abankurikiranye kuva kera kuva mbere mu 2015 ku mbuga barabona yuko imvugo yanjye yahamagaye abarundi kwama gutahuka uko yenda ko gutahuka kwabo no munsi mbona yuko bamwe nibyo nibaza barabona yuko petete ndibaza yuko babona yuko ibyo baronda canke ibihindura k'ubutegetsi bari barindiriye bitashoboka kandi kubera ko abarundi bonyine aribo bitora inzego abarundi benshi nuko nabo n'abarundi aribo bashobora badesida bati uyu muntu niwe ajya ku butegetsi kandi umuntu ufite umukuru abo bashinganahe rero b'abanyepolitike bariko baratahwa uno munsi n'ubundi mugwi muto witwa ko baharanira hagati y'akazina muntu biraboneka ko babonye yuko ijambo rya nyuma rifite abarundi benshi la majorite kubera ko turi mu ntwaro rusange ubu rero ngira ngo baratangiye kwiyakira nyuma y'imyaka myinshi cyane uburundi butwarwa n'intwaro ziri negosiye hagati y'akazi k'abarundi bakeya ubu rero igihugu cy'u Burundi benshi bari kubona ko cinjiye neza muri demokarasi nyakuri imwe twaharaniye kuva kera n'abo bashingamahe nka nyangoma arimwo kuva mu myaka ya 90 ubu rero turiko turayikamisha abarundi bari basigaye ba nyuma barabonye yuko ubu atayindi nzira atari kwitorera intwaro rusange twegenyene yajyase mu 2015 bari nkwitwaje uko dushwe no munsi jewe uko ndabibona nta kintu kinini cyari gutuma abantu bahunga kuko muri Afrika aba ikibazo dufite kama manda ikibazo dufite n'ubukene cyangwa intwaro mbi rero kuvuga ko manda ariyo yari yatumye bahunga jewe sinigeze ndabitahura na gato nabonye rero ngira ngo no munsi babitahuye naho nari mu nanje mu bahana gato yakazi na muntu sinigeze mbona ibintu kumwe nabo nk'usanzwe akurikirana kandi hafi na politiki y'igihugu kuko nsanzwe mfite nabo nkikena imigambi
murabona mubona none iyo ngingo ifashwe n'abo banyapolitike bamaze igihe kirekire hanze ishobora no gutuma abandi banyapolitike bakiri hanze nabo nyene bifuza gutahuka
neza cyane kiretse ngo bafite ibindi bikorwa ariko ararangira mu mahanga kuko washaka na jewe dutajya ejo nshobora kugusanga muri Amerika mfite akazi nyine ndakora rero kandi sinota mvuga ko igihugu cy'u Burundi gihunze uwo bafite icyo ariko arakora hanze arashobora kuba yigumira ayo mugabo ubuvuga ibibazo by'umutekano cyangwa ibindi bibaza yuko iyo bari karabeshya cyane kuko mwamaze iminsi mubona yuko n'abari bundi bene wacu bari mu mahanga ariho n'abaherwa kwitaba Imana bishwe ikibazo cy'umutekano cyo kwitarira hamwe turi kumwe twese sicyo tuma umuntu ahunga kuko ku isi yose ibibazo bimwe nibyo duhangana nabyo aho tuba turi hose haba muri Canada muri Amerika kakwisiyo rero gushaka kwa leta y'u Burundi guhamagarira abarundi bose gutaha bakaza tukavuga twese turi kumwe tubikore bishoboke biba byo ari ingendo nziza cyane nabona kamubokitabo kiretse abo bavuga ati twebwe nta gituma dutaha siko twikorera akazi kuko iyo wabaye impunzi haragera igihe bwo buhungiro ukakovuga bakaguha nasiyonalite hanyuma ukaba umwenegihugu icyo gihugu ariyo yaba dufite gutaha njyenda n'abantu bahunze mu myaka ya 2022 gushwa uno munsi bakibera hanze bagatahanwa bagasubirayo cyangwa bakagumayo niba mutaha ibyo byose rero ni ingingo umuntu afata ariko ku byerekeye abari barahunze 2015 nibaza yuko tugiranije n'indi myaka ibyo basaba byabo jewe ku bwanjye ko ndabibona ntibyari bifashe sinumva icyo bacyari cyatumye bahunga kiretse abo bari bafite ibindi bibazo kanaka kuko ibibazo ntibibura ariko guhunga nako n'ibisanzwe mu kiremwa cya umuntu wese aragira ubwoba rimwe n'agahunga hanyuma ubwoba bugabanutse akagaruka nibyo rero ndiyo ndabona babona yuko umutima wasubiye mu nda bashobora gutaha
igome reka tubaze n'umushyirantahe Gabriel Rusiri arakurikirana ibibazo byo mu Burundi cyane cyane ibibazo bijyanye na ruswa eka iyo ngingo yafashwe n'abanyapolitiki yo gutahuka hari haje ikiringo kitari gito kandi muri bo hakaba hariho abari barahiye bakarengwa ko batazotahuka ubutegetsi budahindutse bimwe bikomeye cyane rwose n'umushyirantahe Gabriel Rusiri muha isiguro nk'iyi iyo ngingo y'abanyapolitiki
ubwa mbere nagomba nibutse yuko guhunga no guhunguka bitaraba umugwi w'abantu biraba umuntu giti ciwe ndabisubiyemo guhunga no guhunguka ntibiraba umugwi w'abantu biraba umuntu giti ciwe iyo umuntu ahunga ntawabwira aribwira mu mutima w'inyesi jewe ndahunze ikigira kabiri iyo agomba guhunguka wenyine uyo muntu aribwira mu mutima ati jewe ndahungutse ibyo rero ni ibintu bihari kuva Uburundi bwikukira murazi neza yuko abarundi bagumye bagira ibibazo bahunga ibyo rero jewe biri mu gisata nkoreramo cyane mugabo jewe ndaba cyane bijyanye nk'uko mwariko murabivuga n'intwari ibereye gukorera ku mugaragaro gusangira iby'igihugu ibyo nibyo nkunda kuvuga kuko ari nibyo maze imyaka irenga 2025 ndiko ndakoreramo mugabo ku icyo kibazo mubajije nibaza nk'umurundi jewe novuga yuko guhunga no guhunguka biraba umuntu ku giti ciwe bitaraba umugwi w'abantu kandi umuntu ahungutse sinumva ko hari umuntu byotangaza cyangwa umuntu ahungutse sinumva ko hari umuntu byotangaza kuko byose ni ibintu bibaho mu buzima bw'abantu.
Yego me mushana he Gabriel ufiri hariho abarundi gushika bavuga ko hataragiye ko batahuka mwebwe ndatse kumukwikirana cyane rwose bibera mu Burundi harageze ko abarundi bahunze igihugu batahuka cyane cyane nk'abanyapolitiki.
Nawo hatigeze hagera n'ubu umwanya wose nibaza yuko nk'uko ndetse ndabivuga abarundi bariko barakorera igihugu cyabo nibaza ko ari ikintu cyiza cyane kuko nta muntu ashobora guteza imbere igihugu atari mwene mwemico niwe wa mbere agomba kugiteza imbere mugabo ibyo kuvuga ko hageze ko abantu bahungwa cyangwa hatageze ibyo biraba umuntu ugiti kiwe nundi abisubiyemo nk'uko uno munsi hari abavuga yuko hari amahoro hariho n'abandi bavuga ko atamahoro ahari ibyo byose bivana uburaba bikavana n'ubushira mu ngiro nibaza rero yuko nka Pancras muriko muramuvuga Pancras niya icyo nzi jewe sinzi ko Pancras yahunze mu 2015 yavuye mu Burundi imbere y'umwaka wa 2015 ibyo rero murumva ko ataho bihuriye ibya Pancras ni by'ibihumbi 2015 kandi abandi baza ko yobyemeza ni nicyo jewe nubivuga ku mugabo icyo guhunga n'ubundi abisubiyemo no guhunguka n'umuntu ugiti ciwe kandi nta bazo atanu wo bideha hanze hari impunzi nyinshi mugabo abo bose ibyo babyiza cyane bishobotse yuko buhunguka mugabo kugira ngo bizeze ko bishoboke nuko leta ishyiraho icyo ni ukwita recondition nuko yoshyiraho uburyo bukwiye kugira ngo bashobore gutaha nta n'uwo kurwana n'ababwira ngo nibataha igihe cyo ibyo bya bobo biba bumva yuko byatumye bahunga byaheze ubwo nyine baca bataha Pancras rero hamwe nyoba yabonye ko byatumye ahunga byaheze numva ari bisanzwe ariko icyo numva twese twifuza ni uko abarundi bose boba mu gihugu cyabo bagatiteza imbere kuko uno munsi jewe rusibiri kuguma avuga nti banki mondiale yavuze ibi Union Européenne yavuze ibi FM yavuze ibi kubera ibintu by'igihugu bitari kubigenda neza mu bijyanye no guteza imbere igihugu no gusangira iby'igihugu nibaza ko bituma ari byiza cyane byoba byiza rero twese dukoreye hamwe kugira ngo igihugu gitere imbere mugabo abagihuza gutera imbere abakibuza abatuma abarundi bahunga twese dufata ko ari abantu b'abakunzi b'inda bakumba kwikuma kumira ko by'igihugu bonyine
tubiyutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe n'umunyu wanyu iradiyo hejuru y'Amerika Vianney mwiriwe neza
yana
murakomeye Vianney
ndabumva
muri hehe
ndabandi mu Kabezi
akandi kazi nakawe ni nde Vianney
Kabezi muri Bujumbura ya
akandi kazi nakawe kikirundi ni nde
Nizigimana
mukabizi
Nizigimana
murasi kiwazo murasi kiwazo mbibu tuko tuvuga cyane cyane kwa nyapolitiki wari kwatahuka ba yamaze igihe kirekire barahunze igihugu ikibazo kigufi
cyane kigufi kuko nibona mahoro yarabonetse kwetre mu gihugu ibintu n'ibintu neza bone mari yarabonetse ntacyo tuma aba bahunze igihugu bakoma hanze y'igihugu kandi n'abantu abafite ikintu kimwe bafasha mu iterambere ry'igihugu bitahura igituma bakoma hanze y'igihugu hanyuma nibyo za Demir Kenze arizo bitwaza mu manda ya gatatu manda ibiki mugabo gushika ubu bya manda byaraheze ama hazaba manda zikihari n'uwo bagiza ko yibye ikintu cya gatatu yari itahiye rero ushaka kubaza ni ikihe kintu gituma badatahuka kandi intambamyi bo bitwaza itari ikihari ibyo rero yatera amakenga gusa benshi ikintu twibaza hariho abantu bashaka gukamisha kacagaga rero niba rembe igihugu cyatekanye ahunguke ubaka igihugu cyabigarutse uko igihugu cyakwibarutse n'umubyeyi kandi umubyeyi amara umubyeyi baza yuko nta wundi azoza agukundira igihugu kurusha wewe. Hajya bari mu mahanga se wabo bashobora no kubirukanwa n'umwanya, none birukanwe bigaca bigenda gute? Ntabwo nibagerageze batahuke, kuko ntabwo n'imwe yasigura ubuhungiro gushika ubu.
Murakoze ni Zigimana. Reka icyo kibazo cyawe tugihe umushinga nta Nyangoma, muti ni kuki bari hanze badatahuka? Vyana kabavuga ko amahoro asasagaye mu Burundi cyatumye abagwanya leta y'icyo gihe zaravuye mu nzira. Reka umushinga nta Nyangoma, ikintu mubwira vyane ni Zigimana niki?
Kiraguye kwishura Federico abantu batagira impuhwe, abantu bavuga ko ikintu cera kandi cirabura. Nagomba nishure uyu mushinga nta ni Zigimana n'uwa mbere n'ujya wundi yarahejeje kuvuga ari mu Burundi, avuga yuko nta rwitwazo ruriho gutuma abantu bahunga, amahoro ariho, za manda ya gatatu zarahetse kandi byigeze, yanavuze ko atabyariho. Rero ndiwo hambere imvugo nk'izo ndababwiye ko n'ukuri micombero ku ntwaro zageze zakurikirana z'igisoda bagaza n'igiki, imvugo yariyo hari harahunze abantu benshi bakirirwa baravuga ngo nibahunguke ngo amahoro ariho ngo byose ngo biruzuye. Mu bisanzwe nk'uko bivuga mu Kirundi, akuzuye bikamurikwa. Jewe narabaye mushikiranganji ku ntwaro nyakwigendera perezida ndataye muri 1993 mushikiranganji wo gutahukana impunzi. Icyo gihe hari impunzi zirenga 300,000 hanze z'Abarundi bahunze igihugu kubera intwaro zatwaye nabi igihugu, intwaro kuri izo ntwaro murazi sino bigaruka ko harapfuye abantu benshi bicanye buhagarikiwe cyane cyane na leta. Rero igihe dutsindiye amatora kiriya gihe porode dutsindiye amatora, jewe nari umushikiranganji, bose abari hanze ntawe agiye kubahamagara, bagomba gutahira umunsi umwe. Twari dufite ingorane zo kubakira kuko baza ku bwinshi, ku buryo twarungika abantu hanze, intumwa hanze kubabarira turindire tubitegurire. Rero umuntu yubaka akavuga ngo abantu barenga 500,000 ngo ntacyo bahunze, nuvuga ko hari ibintu byo gukora mu nkovu, gukora mu nkovu abo bose bahunze, abo bose babuze ababo. Nta muntu n'umwe adashaka kuba mu gihugu ciwe. Abo bariko baravuga sinibaza ko bansunze gukunda igihugu, kandi sinduwambira akunda igihugu, ndazi ko nakoze byinshi kugira ngo ibintu bihinduke, ariko ndabikorana n'abandi, sinabikora njenyine. Rero abo bose nk'abo benshi muri abo batwara igihugu yana bariko baravuga ntihabuza bo abana barahunze. Ndibavuga mu Kirundi ngo ukindi sehemu yibagire icayi muteye, abo benshi nubo barongoye igihugu bari n'abantu bari mu mpunzi benshi. Nicyo gituma bategereza gutahura ibibazo by'impunzi, naho nk'uko bamwe babivuze nuko igihe mu gihugu hari impunzi, hari ituze mu gihugu, niko gukunda kubivuga, ntibikenewe kubikurasagira ngo nimutahuke.
Ku bwanyu mu kanya gato y'Inyangoma nta tuze riri mu gihugu rero ku bwanyu?
Umuntu wese arabyibonera, mugabo igihe hari ituze risasagaye, none sinakubaye ko ndabaye mushikiranganji wo gutahuka n'impunzi, bose bagomba gutahuka. nukufuga rewa hari huwa abatashaka gutahuka ari benshi nukufuga yuko hari kibuze aho rero niho leta ishobora kuraba habuze iki yakubwiye nuko byo gutahuka nakore ko mbere yuko dutsinda amatora 93 hari indwara z'igisoda hari harahuza abantu benshi cyane cyane 2022
ndabona akanya kihuta cyane rwose mu mpa
harimo hari abatahuka kuri izo ndwaro kuri bagaza haratahutse abatari bake birabanda barabadanya batahuka abandi nabo bakaguma hanze bakagumba
ndabona reka ndabasabe mu mpe nyinshi ngufi ngufi ndabe kutwoheza ibibazo byose nateguye mushigana na nyangoma reka na umushigana ya Polinaire n'ikirimbere nawe nyine agiye cavuze ku byashikirijwe na Vianney Nizigimana eka n'inyishu itanzwe na mushigana na nyangoma duga ku ijambo mushigana he n'ikirimbere
Leonard nubaha cyane ndashimye cyane kubona azanye byakahise kiwe haba mu by'akazi n'ukuntu yabaye nawe impunzi n'ukuntu nuno muta y'impunzi rero jeni wata yuko umushinga nkahe yoba atatangura neza ibiriko biraba mu Burundi akitiranya Uburundi bw'imyaka 80 n'Uburundi bw'uno munsi ibyabaye dutandukanye ibintu byabaye mu 2015 n'ibyabaye mu myaka yahera cyo kimwe kandi n'iryo kosa rimwe cyane rihambaye abanyepolitiki bamwe bamwe bagize kwiyumvira yuko ibihe bita ubu turi mu ntwaro kuri pitoye kandi byavuye mu bene gihugu nyine biciye muri demokarasi kandi dutandukanye ibintu nyangoma mushina na nyangoma Leonard ntiyahunze mu 2015 kumbure we warafite izindi ngo kuko yahunze ahejeje kuva mu matora rero nibaza yuko yotandukanye ibintu ko yavuze ibyamushikiye agitwara reka nawe avuga ibyanshike 2015 niho nshashika mutamubona neza yuko impunzi uno munsi zidasa na gatoya ikigo turavuga za demigenze zidasa na gatoya n'impunzi zo mu myaka yahera jewe nyine ubwanje nari mu bantu hagati y'akatu na muntu narahamagawe n'abantu bamwe bamwe barambira ngo twigire ngo tuje kurondera ukuntu twigira muri Amerika nagiye mu Rwanda byonyine mugambo ni murongo ni muremure ndagira impatiente ndibandariza muri Kenya bamwe bagumyeyo abanda n'abazi bagarutse mugambo mu Rwanda banditswe ku mafishi ya asperi ko bari mu Rwanda ndabazi nga mu Burundi ushaka mugambo kumva zabo z'umutekano byo ngo ndavuga cyangwa mvuga amazina yabo rero kuvuga yuko abantu baba barahunze kubera ariko barica cyangwa ibindi aho ko bari gushikuza kuko ego nibyo hari abahunze kubera ingo z'umutekano wabo mugabo n'abandi benshi bagiye kubera ko bashaka gukamisha akajagari nk'uko ujya mu kinana yabivuze abajiki bati rero reka mbandanye mvuga uno munsi na nyango Leonard akazi biriko biraba abarundi benshi bariko barataha ku bwinshi cyane cyane rwose hariho n'ikete yaciye ku mbuga ngukana bumenyi aho mbere bababuza bari bloke bari na Kigali muri Uganda ishyirahamwe aseri yarananiwe ukundi ishobora kubazana bose bari basabye ko bacisha mu Rwanda biranka hanyuma nagombana rero kugira ngo mvuge imigwi y'abantu bantu gutaha hari abo bantu gutaha n'akamisati y'akabantu bamwe bariko imitahe bavuga bati twebwe dushobora gutaha kubera ko ubusuma bwo bundi bacaturondera baca rero baguma bagira iyo kampanye do sensibilisation mobilisation babuza n'abandi barundi gutaha mwabibanye hamwe baba za mpunzi mahama basaba ngo batahe bakandika amagese umupfasoni Magi yaciye abatuza ku maradiyo aravuga ati abo bantu n'ibipfamutima barampemukiye kubera ko wewe avuga ati none jewe dutagenda gute rero abarundi benshi bamwe bita la majorite francaise bari hanze bariko barataha kandi ku bwinshi nagumbwira ko kuyinga kuyinyinga nimba mushinga na nyango Leonard abikurikirana haza amaotrako menshi yuzuye abantu n'abandi bashaka gutaha batangirwa narabikije ku mbuga mugoro kana mubanye zizo
mwabibonyeabarundi
bakeya babaritere babo babuza abandi gutaha kubera bobo bagifite n'ikibazo n'ubutungane bw'uburundi mudufatanukanye ibintu
ego reka ndabasabe mushanahe
bari kumarite ya asere
Apolinaire nishimire muduhi ngufi ngufi ndabona dufite ibibazo byinshi cyane rwose kandi n'abanywanyi baraturindiriye ari benshi reka namwe mushana Gabriel mfitire mugire icyo muvuze ku kibazo cyashikirijwe na Prosper reka n'inyishyu zitanzwe na washinga ntaye babi
kuze kenshi sindi cyo nahava mvuga ko kuko nuko nabivuze jewe cyo novuga kandi numva umurundi wese byubaye byiza kiretse uwagiye mu mahanga agiye gukorerayo ari mu gihugu ciwe nico nashikirije kigira kabiri numva nindi wenda ja muri birebire niko gutaha k'umuntu guhunga k'umuntu yabisubiyemo biva ku mutima wiwe n'ibindi nane n'inyungu z'abanyepolitike nibyo hariho bamwe bari mu gihugu wumva bavuga bati abantu bose ni batahe kandi ni uburenganzira bwabo kubivuga gutyo mugana bari hanze nabo ni uburenganzira bwabo kuguma hanze igihe bumva yuko badafite umutekano bari mu gihugu sinumva rero induru sinumva igituma abantu bahagarika umutima iyo umuntu yahunze n'umutekano wiwe yipfuza yuko ahari yumva ko afite amahoro ariko guhunguka nabyo igihe bigaragara yuko hari amahoro mu gihugu numva umengo nta muntu yo kuri arahamagara avuga cyane nk'ibi numva Apolinaire ariko aravuga jyewe numva rimwe na rimwe reka ari umunyepolitike napfa ko ari mu mashyirahamwe yigenga kandi jye naramubonye yambaye inkuru z'umugambi sinzesitede sinumva rero njye navuga ko ari none umuntu ari mu mugambwe birashoboka yuko avuga yuko ari mu mashyirahamwe yigenga ntibishoboka
mukanya guha inyishu ariko reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Prosper muraho Prosper
amahoro cyane
amahoro muri hehe ga Prosper
ngo ubu magadi w'ujumbura
ujumbura kandi kazi na kawe ninde
akabado kanje
akazi na kawe kirundi
nitwa Ndayiragije
mu nyarutse akabazo kagufi icyumviro kigufi
akabazo kanje ni nk'icyumviro
yego
cyose ikintu mbona kugira ngo abantu bose batahuke bahunze igihugu nuko leta nubwo irikira yafashe ingingo yo gusohora imitahe yo gufata bamwe ariko ikaguma imeza yuko abantu botaha imikaye nuko yobanzika iyo gikura akaba ikigongo cy'ikivunga aba bakoze ibinabiriya byose bigahagarara hanyuma bagataha tukubaka igihugu kuko guhunga igihugu nta neza bizana atari ho gisambura nuko rero ho ikigongo cy'ikivunga aba bakoze icyaha iki na kiriya hanyuma ibyo byose bigahagarara hanyuma bagatahuka tukubaka igihugu tukayongera iterambere ry'igihugu twese turi mu gihugu
murakoze ndayegije Prosper mushiye na inyangoma icyumviro cya Prosper ndayegije avuga ko hakwiye kuba ikigongo cy'ikivunga no kuba nyapolitiki bagirizwa ikabafize imitahe
tunamariye ko nduwuhambere dushobora kuba tungana ntawe ubizi yanyavuga nibaza ko yokwitonda mu kuvuga ngo abantu ntacu baho nagiranije intwaro ibintu bisanzwe kandi kugereranya agira avuge yuko muri iyo myaka kuri iyi ntwaro iriho uy'umugambi uri ku butegetsi kuva cyane cyane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ata abantu bapfuye ata abantu banyuzwa ata abantu ahava yishura ata abantu bama bapfa n'ibisanzwe umugabo bagapfa batishwe bahogwa ibyiyumviro byabo ibintu bituma rero abantu benshi bahunga ni ukubera umutekano muke ntushobora guhagarara ku isunzu ry'inzu ngo uvuge ngo abantu barenga ibihumbi miliyoni bambe barenga inusu y'umuliyoni ngo ntacu bahunze ntabyo ni ukubarubura kigongwe
ariko uramurengeye akarimbi mushyira na hehe nyangoma yavuze ko hariho
umupfasoni magi twese
ariko yavuze ko hari imigwi ibiri
ibyo ntacyo bimbwiye imigwi ibiri cyangwa itanu abantu barahunze nta n'umwe adashaka gutahuka mu gihugu kiwe nabivuze nta nimwe atashaka kuba mu gihugu ciwe nayo yogomba kuba hanze mugaba gashobora kumva tango mazi agasubira inyuma kumva umupaso ni magi twese dusonera yarahunze muzi ibyo yakoreye igihugu byakoreye cyane cyane abana b'imfubyi n'ubarabibandanya yari hanze yarahunze honyine majya gahunga umva haba hari ikintu cyabitumye igiciro uyu mushinga ntaye prosperi yavuze ni icyumviro cyubaka na icyo cyumviro ndamaze kugishikiriza kenshi naravuze ndi kugira ngo aba bantu bose bahunguke abo banyepolitike n'abandi nuko leta umukuru w'igihugu cyane cyane ashyikiriza amajambo y'ituze hanyuma ibintu bitari bike bigahinduka nk'iyo mitahe urumva mu minsi iheze yariko araganira n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibiburaya hanyuma bukeye tujya twumva baciriye imanza abantu bamwe bamwe abahoze ari abamenyeshamakuru n'abandi iminyororo ya burundu n'ibiki ibyo rero ntibihumuriza iyo mitahe inyuma y'abantu ibyo babyiza ihagaritswe ndetse bagafungurwa n'abantu bose bafungiwe ibyiyumviro bafungiwe bya politiki bakugurura iminyororo umukuru w'igihugu wenyine yaravuze yuko batangiwe bishasha nabyo kuvuga ngo nta bapfuye ntaki zaba n'umukuru w'igihugu muri cya gikorane cyo gusenga igitega aheruka yarabyiyemereye umupfasoni Denise yahoze ari umugore w'umukuru w'igihugu nkuru nziza yaremeye yarabivuze ndanga umuntu ngo atubwicanye buriho ntibinyegezwe nicyo gicobuza kwaka ibigwanisho imbonerakure zikaba umuhari w'urwaruka koko umugabo udafite uburenganzira bwo gutwara ibigwanisho gutera ubwoba abantu n'ibiki ibyo byose rero hari ibitari bike bibuza abanyagihugu bamwe bamwe guhunguka kandi tubakomeye bose n'abarundi
mushyirahe nishyira imbere namwe mu kucimbura cya prosper ndayiragije kandi bishikirijwe na nyangoma duga ku ijambo
ego nashaka kwanza mbanze nsabe mushyira na nyangoma ko tuzarandengera akarindi kuko guhunga nabivuze naje wenyine hari wambwiye ati ngo tugende kandi n'ubu yaragiye turashyira mu Rwanda mugaje nibandaniza muri Kenya kubera imvuna babwiye ndabizi rwose ndabifite n'ibyemezo rero kujya nawe afite ibyemezo by'ibyo sibyo avuga nawe ndafite ibyemezo by'ibyo mvuga mugaje mvuga ko akareho n'abahunze kubera imvo ziboneka guhunga kandi n'izo mikipe hari abafashe indege hari abagiye n'amaguru byose ibyo bise bigaruka hanyuma hari wavuze ngo umupfasoni magi bose baramwemera ego nibyo magi yarakoze ibikorwa bikomeye kandi yageze no guhabwa n'agashimwe n'umukuru w'igihugu ariko twebwe nk'abantu bemera imana kandi na magi ndadutwara umukristu twemera yuko umuntu twese turi abanyagasembwa imwe rimwe turashobora gukosa washaka naho notakara rero ko umumarayika yari umuntu akomeye cyane mu ijuru shetani yarakebye aracumura hanyuma arakora amakosa kuko magi rero yarakoze ibikorwa byiza mu Burundi bisigura yuko atoce yama ari umuntu mwizihiye byose byarashutse ngira ngo karamucamwe utizi ujya ni ngona mwageza hanyuma ku byerekeye ibyo bya bigiye asikirije prosper avuga yuko ngo abantu bavuga ko imitahe iyo n'ingingo y'ubutungane cyangwa ingingo ya nyine cyubahiro nyine umukuru w'igihugu ariko je nama mvuga yuko mu bibazo byinshi dufite muri kino gihugu cyacu harimo na impenitego kudahana uko nimba hazo zarari ibibazo nk'ibi byabaye mu 2015 abantu bakicana abantu bagaturigwa twarabibonye amabarabara kamenwa n'uno munsi muri aba mabarabara mu gihugu cya Bujumbura yaraturiwe hanyuma bakaca bavuga ati ahe imyaka itanu ese mu matugo bagira ikigongwe nta kizobuza ko bizosubira je nibaza yuko ahubwo abose ababoza b'ubutungane bagasaba yuko ibyabaye bihanwa kuko nk'ubu ntiwashobora kuvuga yuko nk'umuntu yatuririwe umuntu twabonye imyaka biga uno munsi bidoca bigenda uko nyine wasamburiwe inzu cyangwa ibara baryamenetse ngo bigende uko nyine ngo babagire ikigongo none abandi bazorera kubikora gute erega ukuntu ibintu biba bigaruka ni kubera abona yuko ababikora batahanwa baca banegosiye bakagira ikigongo je nibaza yuko naho bagira ikigongwe hobanza hakabaho poste umuntu atabona ati habaye ibintu nibi imbere y'uko imigongo itangwa Jesu bakanabisaba bakanasabigongo hanyuma reka kugira ngo ishure gatoya rero hari undi musimanga nahe Gabriel yavuze ngo jewe ndi mu mugambwe ngo yibaza yuko n'umunyepolitiki nonaha nagateka na muntu mbega ibyo bintu ngabisoma he jewe ndi mu mugambwe mbwa ntazwe umugambwe ndi turete n'ibyo abanyamigambwe bose batwara kino gihugu ku isi yose ntaza amashyirahamwe za bifurikatishe barimo ku isi ahari nagateka na muntu naba bafinansa bonyine abo bafinansa ba rusiri bajya bakiri kitoni banze bafite amafondasiyo ahandi agatera akazina muntu n'iby'ubuganga ariko baduha n'ibintu zose ntibafite amafondasiyo ahandi agatera akazina muntu z'abanyepolitiki z'abademokrati mbega iyo definisiyo ihereye mu Burundi gusa kiyo sinshobora kubumva ukuntu avuga ngo yarambonye nagamutangongo muzi w'umuganga none ngo sinajambahandi agatera akazina muntu ibyo jewe igatera ntaho ndabona ribuze umuntu kujya mu mugambe ngo no kujya mu ishyirahamwe kuko ntazi n'abanyamigambo nyine mbwino gihugu bafite amasosiyate barimo hanyuma ku isi n'amashyirahamwe yonyine n'abafinanza abafashe n'abafite amafondasiyo kandi n'abanyepolitiki aho nibaza yuko afite indi konsepsiyo cyangwa ukundi kuntu yiyumvira kubera ko abarundi twama tuyumvira mu kirundi nyine
reka ndabasabe kandi mumpe inshu ngufi kandi mugume ku bibazo turiko turababaza munshi ntahe rusiri arakwi kuba ikigongwe cy'ikivunga mukanya gato cyane
murakoze ku kibazo mubajije nuko mu bisanzwe izo n'ingingo za politiki ingingo za politiki rero zironka inyishu za politiki twebwe dushyigikiye yuko ubwa mbere nk'uko nabivuze twebwe turi mu gisata cy'intwari ibereye kuko abarundi bose bosangira iby'igihugu atawanjya wangura burya no mu bintu bituma mu gihugu haba injyane abantu bagahunga ukama mu iyo sikre do violence abantu bagamo bahunga abandi bahunguka n'ibyo bibazo burya cy'uko ibintu by'igihugu bidasangiwe cyo kimwe rero twikibaza neza yuko baramutse babonye yuko bikwiye nibaza yuko ikigongo ari cyiza cyane kuko nicyo gituma haba ituze mugabo guhana urumva no kuraba hagati y'uguhana n'ikigongo ariko twese turazi ibibazo by'ubutungane ingene byagiye biragenda iyo hari ibibazo bya politiki ni ukuvuga yuko n'ingingo zifatwa ziza politiki nyine mugabo muri rusange urazi igihugu ingene kimeze uno munsi urazi ibibazo bihari abarundi kwinubana ukuna kuriya bibaza yuko hafashwe ingingo za politiki zofasha cyane gusumba nuko abantu baguma banyuyurana gutyo
ibaza
muri rusange
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Alphonse mwiriwe neza Alphonse mwiriwe muri higa Alphonse
Kigali mu Rwanda
kandi kazina kawe ninde Alphonse
nina kisi Alphonse
inde
nina kisi
yego me akabazo kagufi kimve kigufi duha ku ijambo
murakoze cyane ndabaka kandi banze gushimira ngo umuyobozi pangarasi wafashe icyemezo cyo kuba yatagasubira mu gihugu cye ariko ikibazo nabaza buriya ko hari abanyapolitiki benshi bahunze muri kiriya gihe nka leta y'u Burundi niki yiteguye kudakorera cyangwa muri he buryo yashyira ngo abafashe kuba bose bataha kudafite impungenge z'uko bagirirwa nabi cyangwa bakagira uko ahabwe ubutabera buciye mu mucyo murakoze
ikibazo cyiza reka tugihe ubwa mbere na mbere umushyira ntahe Polinera ni ishyira imbere leta y'u Burundi yakora iki kugira ngo ihumurize abarundi bashaka gutaha cyangwa ibahe ubutungane bukwiye ikibazo cya Alphonse ari Kigali
ni ikibazo cyiza cyane mugabo ego nibaza yuko dukurikiranye imvugo yo mu minsi ya politiki nibyo cyane 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 kugira ngo hejuru umukuru w'igihugu yama yabivuze kandi aza yuko umutungane aribyo fondasiyo ariho ari naryo tanguriro ry'intwari ibereye ibaza yuko ariko nabikora mbona ndi leta yo mu minsi imigendo nziza yo guha abantu ubutungane kubasubiza gushyikiriza ubutungane abarundi bose kandi nimba hari abariko barataha nabo barabibona nkuko nabibabwiye nimuze muraraba abo banyepolitike gusa baboneka hari abarundi benshi jewe ndacyari muto bashaka twiganye mu bya kaminuza mbere ni muri primaire bari barahunze uno munsi barambagiye yasize magete mu Burundi nabyanze karibu baramaze hafi umwaka bari ngaha mu gihugu bamerewe neza ntawe wabakoze so kandi benshi mbere tubasangira ubwo rero yuko abo bari kumitahe nabo mu kibazo cy'ubutungane naho kicyo yakubwinjiriramo nuko resipiri ariko numva asigaye ibintu bikomeye cyane izo n'inzego za politiki niyo babona bikwiriye bazobwira ibintu bafata ariko ndi hahandi nyine jewe ndanga cyane ibyo bintu kandi n'ibyo bigiye gusubiza inyuma byo kuvuga yuko abantu bajya bagira ikigongo hatabaye ubutungane abantu bamenye ukuri turakwiye no kumenya ukuri ku byabaye mu 2015 tukamenya igituma abantu bapfuye igituma barabaye atuye hanyuma ariko icyo bigiye kubasaba kuko ibyo byama byabaye ariko tubaye tumenye ukuri hanyuma ntekereza yuko turi mu nzira nziza nawe ufite inkingo ziri mu ngobyi ntawe ufite inkingo ziri mu ngobyi nta tumenye twagura ariko leta y'u Burundi uko nabibona jewe nk'umuntu abirabira kure mbere akanawe kwikirana ndabona yuko hari akarusho turi hafi kuko byari bimeze kera
mu ushyira nk'inyango mbale unare umuntu kwikije ikibazo cya Shirize na Alphonse hari ikintu mubona leta y'u Burundi yokora kugira ngo ihumurize abagifite amakenga yo gutahuka eka hari ikintu yokora kugira ngo ibumvishe ko ubutungane buzokora bwigenga
leta nibyo irakwiye gukora ikintu kuko bose igihe haje umutegetsi mushasha Evariste bose bari bazi yuko aca agira ingendo kugarukana ituze mu gihugu ihumuriza abanyagihugu bose wagomba aramaze iminsi ashyikiriza amajambo meza ariko ingiro ikabura hari n'igihe yigera kuvuga ati mwebwe mwaraye muri turaduha dushize ku ntebe abashikiraganje n'abandi ati muteza kwerekana amatungo mufise mukayerekana kugira ngo hanyuma ikiringo gihetse tuzobone yuko mufise amatungo y'umurengera cyangwa mufise ibyo mukwiriye ariko uribuka ko iyo ngingo yayivuze eshitirije hanyuma akisubira ko ariko mwengo muri ino minsi yari asubiye ari ibyukiza utubona ko hari ingorane hanyuma rero kuri ibyo ingorane indyane zabaye kuva mwaka w'2015 cyane cyane ubirabye burya nta n'umwe yera harabe bari muri leta n'abandi nta n'umwe yera ubwo busuma bwabaye ubunyonyizi mu gihugu nta n'umwe yera kandi noneho ntawo kuza umukuru w'igihugu yarabyivugiye kuko yaravutse ko asabye ikigongwe barakoze ibibi barakoze amahano nibaza ko yakigiriwe nabivuze umutandukanyi w'umukuru wahoze ari umukuru w'igihugu we yarabivuze indangamurango aravuga ko hari n'abasuma abarundarundanya ahubwo ubwo butegetsi bushasha bwari bukwiye guca bumwegera mu gisudira abo bantu aba ari bo abo bicanyi abo basuma ariko yego icyo novuga kindi icyo humuriza urabona hariho abanyapolitiki rero umwe wese aba afise imigambi amwe nayo yongirira akamaro igihugu nicyo gituma ari byiza kuganira nabona cyane cyane ahanini bakaroga ijambo bagasubiza ijambo kuko uwo ngize ndarondera turavugana ukundo kuri telefone akubona ngo uvuge make ntuvuge bya politiki urumva bisa n'ibyahavuye
ndabona akanya kihuta cyane rwose mushyira nanjye ngo mbamusozere
arahetse ukwezi Frederic naraganiriye n'umukuru ntabazi abatari bake bajya bari ku butegetsi umukuru umwe ari hejuru cyane rwose ati we mutama wukwitahira nta ngorane hanyuma ndebe umugabo rero mabifujewe indi umunyapolitike ati no ati rero uzawutahuze ntuzo bananye uvuga kumwe wawe uvuga ati wihoreye nta ngorane kandi ibyo si ubwa mbere hariho n'ubundi yari yarishyize kubibwira tuci kwinomera ndetse nta ngorane ntacuzoba urumva ibyo siniko ndabahenda byo ndamaze kubibwirwa agashika kabiri rero gusubiza ijambo abanyagihugu abo banyapolitike bagashobora kudoma urutoki kuwitagenda neza bagatanga impanuro bari mu gihugu byogira akamaro cyane rwose
ndabona akanya katujanyerekana rufyiri nawe nyine agire icavuze ku byashikiriwe munywanyi wacu tuga ku ijambo
sinzi ko uwo nyibutsa ikibazo yavuze
umushyirahamwe ya Fonse ariko avuga cyane cyane ku kibazo cerekeye ikigongo cy'ikivunga yego
nakivuze ko navuze nashikirije neza yuko nzari ingingo za politike ingingo za politike rero niyumvira yuko fatwa n'abanyepolitike nyene mugabo
mushana Rufyiri Alphonse yabaje cyane cyane ibintu nka Leta y'u Burundi yokora kugira ngo ihumurize abanyapolitike bari hanze kugira ngo batahuke ikana batahutse bagisise ibyo bagirizwa bakumvishwa ko ubutungane buzokora neza mu kanya gato cyane rwose ndabona dufite ubundi bunywanyi
n'ibyo birumvikana ibyo Leta igomba gukora nuko igomba gushiraho icyo nokwita ingingo zose zikwiye kugira ngo abantu biyumve bisange mu gihugu cyabo ibyo numva ko ari itegeko rya Leta ryo gukora ibyo bintu hanyuma ikimaze kubikora mu byokorwa n'inzego za politiki rero nariko ndavuga kare navuze na kare ingingo za politiki nazo ibyo by'ubutungane ntibiheza ngo byiyumvirwe ko rwose mugabo bafata ingingo za politike kuko nibyo bapfa n'ibya politike mugabo twebwe iki turaje ishinga muri rusange nko nariko ndabivuga kandi ariyo nkomoko y'ibibazo yamwihari kuva tucikukira nuko iminsi yose hama hariho akagwi gatoyi k'abantu bagomba kwikumakumira ku isi igihugu mu gihe abandi ngo bariko barasamira isazi kuryinyo
icyo kibazo ndabahakanya mu kibandanye mushya ntahe Rufyiri ariko ngomba mbanze mpende ijambo umunywanyi wacu ndizeye muraho murakomeye
mahoro neza zenye twandize Fred ni mu Kirundo mu Burundi
yego duga ku ijambo akabazo kagufi icyiyumviro kigufi
mbo jewe sinavuga ngo nikibazo mfise ariko n'icyiyumviro
yego
icyiyumviro mfise ni uko bwa mbere mbanze gushimira abanyepolitiki mwatumiye hanyuma ndashaka gushyikiriza ndababwira ati burya badakarangamutima k'igihugu cy'u Burundi cy'amavukiro basanzwe barimwo kuko nubwo bari mu buhungiro barafise aho bavukiye kubwira rero aho bavukiye ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibyo bya politike bikinwa iminsi yose kuva igihugu gice mu magume guhera 1993 ndetse Burundi butangiye kugira intwaro y'abakuru b'ibihugu tuvuye ku ntwaro ya cami ibibazo byamye bica mu Burundi ntibigira uko bingana ariko bibuke aho bavutse mu Burundi igihe bavukiye cyangwa aho bakuriye bamenye ko n'igihugu cyacu cy'u Burundi gifise icyo kibateze ko uyu munsi abo bariko baravuga bari hanze mu Bubiligi no mu Bufaransa hari ibintu byinshi bateza kuza gufasha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ibyo bariko baragirizwa byabaye kuva 1993 byabaye none ibyatse batanguye guhera buke buke mugaba tarinze kuza bacana amajambo erega burya ibyo so ni mu biganiro kandi hamaze kubiganiro baranduruka bagashika ku mbere nyayifashe
nabona
yaho wa wundi afise aho yavukiye mu Burundi agira icyafashe igihe cy'amavuki
urakoze Alfred nizeye mu kanya gatoya cyane rwose ndabasabe umunota umwe umuntu wese mushyana na nyangoma cy'ingwe cha Alfred nizeye eka asana utanye impanuro avuga ko abarundi bose bafise uruhara bashaka kugira icyo bubatse mu gihugu mu kanya gato umunota umwe
naho ntiyabeshe kujya itunga nkuko abantu abarundi banyu bavuga kuva na kera n'abandi babiza uko itunga ry'igihugu cya mbere n'abantu si birya biri mu kuzimu si ikintu cya mbere n'abantu hanyuma hariho abarundi benshi bari hanze hari n'abagiye badahunze b'abahinga n'ibiki nubwo ko hariho nk'abaganga amajana atatu bamwe bita abaspecialiste b'abahinga bari hanze abo bose si ukuvuga ko bahunze umugabo kubera ntuzeye umwuka uri mu gihugu baranga kuza gukorera mu gihugu cyabo ariko urazi igihe ndaza abarundi barakunda iwabo barakunda gutahuka ndabona nk'abigira ubuganga mu kino gihugu cy'Ubufaransa umuganga hano afata amafaranga menshi ariko bariga hambere haheze bagatahuka bakaza gufata amadorari magana atatu yofashe ibihumbi bitandatu ngaha agatahuka abo rero bose abija batize barashobora gutuma igihugu kihaguruka kikaba igihugu cya mbere
bagatega amatwi akamo Alfred ndize ateye reka duhene ijambo kandi Apollinaire nishimbere nawe nyine agira icyo avuze ku kamo gatewe na Alfred ndize muduhe ku ijambo umunota umwe
ego agize neza cyane ni ikizwe cyiza turabakeneye hari ibihugu byinshi byateje imbere na diaspora naho batoza nimba ari impunzi guhunguka nibyo ariko abari hanze naho batoza bakagira imigambi bakorera mu gihugu cy'Uburundi biba byiza cyane icyo kino bashyikiriza icyiyumviro cya Alfred ego kuko ntawebuza mbere abarundi baba amazuru ati abawe yatangaza ibihugu bifite diaspora nini hanze nabyo biratera imbere kandi bakinjiza n'amadovize bagire agatima abatahunze bariko bakorera hanze bagire agatima ko kujya mu mitahe yabo mu gihugu bagire ibyo bahakorera abahunze nabo
Mushana Gabriel ufiri namwe kamo katewe na Alfred ndizeye hanura abarundi kugira uruhara ka bagatahuka ka guterana imyabwa ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
birumvikana cyane n'ukuri ndi aho ndahuza na n'umushingano y'inyangoma na Apollinaire n'uwo mutumire yaje gushikiriza icyiyumviro ya telefone twebwe mu ishyirahamwe rikomeye dufata yuko abantu sero kapitale ime n'umutahe ukomeye cyane rero leta yokora ibishoboka byose kugira ngo iborohereze uwo mutahe donyo kapitale ime ize mu gihugu ishobore guteza imbere igihugu hanyuma mugabe ishono canongera ko nuko mu kubikora nuko yofata ingingo za politike zose zishoboka kugira ngo abantu bose bagifise amakenga y'ugutaha batahe izo ngingo rero ntiyazifata turazi neza yuko byose bizeza bikagenda neza
mushenahe Gabriel Rufyiri ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye ngo nkuganye ni radio ijwi ry'Amerika akanya katubanye gato ibibazo twari dufite byari byinshi ariko ndabashimiye cyane rwose
murakoze cyane kudutumira ariko muzohore mutumira kandi nabo muri leta nabone kugira ngo baze baraza twumve ibyiyumviro byabo kuko ntitwigera twumva mutumira abandi mbwa muri leta ntitwumva sinituzi ikibazo kihari
ntabasaba ikibazo nitwashobora kubaronka tuzobabwira ndagushimiye nawe mushyira ntaya Apollinaire nishyira imbere ku kanya mwatoye kugira muganire ni radio ijwi ry'Amerika
yakoze cyane mushinga nawe mesha makuru yose igihe cyose zobona ko hari ibibazo bishobora kugira ibyo mpereye ejo kandi mumbwira jewe ndakunda kuganira
yego mushinga nyangoma mwakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika kuri ibibazo bihambaye bizerekeye igihugu cy'u Burundi
urakoze Frederic wakoze kudutumira kugira ijambo ego turashimiye busabatwe
turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.